Mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabamushije inshuti turi kumwe kuri micro kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas irabandanya kwiha inkumbi. Iyo ngwano iriko irahungabanya umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi na kuri yaho. Hari amakenga kuri iyo ntambara ishobora gukwiragira muri ako karere. Igihugu cya Iran cyaragabishije ko kidashobora kubandanya kireza amaboko hamwe Israel tohagarika ibitero ibandanya gukora mu ntara ya Gaza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Iran Hossein Amir Abdollahian ku munsi w'Imana urangiye yatangaje ko Israel idahagaritse idate by'ivyo yise ivyaha vy'agahomera umuntu niho nyabwoko iriko ikora mu ntara ya Gaza. Za kwibintu izazi zose bishobora gushika umwanya wari wo wose. Yatangaje kandi ko bishobora gutuma haba inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Ni mu gihe ejo ku Imana habaye inama y'ibihugu by'Abarabu i Cairo mu Misiri yiyamirije ibitero Israel ibandanya gukora mu ntara ya Gaza. Ntacumvikanywe ko kiboneka mu ntumbero yo guhagarika intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Nyuma y'indwi zibiri intambara yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ku mpande zombi zitana mu mitwe ikageramira abanyagihugu imiliyoni n'izibiri n'ibihumbi 300 baba mu ntara ya Gaza yadutse. N'izindi ngaruka intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas ishobora kugira ku vyerekeye umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi no ku banyagihugu baba muri ako karere. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Fred Ngoga Gateretse, umuhanuzi wa komiseri w'urwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ujejwe amahoro n'umutekano ari yagize abiba ku mugwa mukuru wa Ethiopia. Twatumiye kandi Lumumba Ildefonse, umumenyesha butumwa akongera akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije. Bugiye iyi ntambara ibandanya kwiha inkumbi hagati ya Israel na Hamas. Iyi ntambara ni intambara imaze igihe. Ibibazo hagati ya Israel n'abanyapalestina ni ibibazo byatangaje igihe kirekire kuva Israel ishingwa mu mwaka w'igihumbi 1948. Ivyerekeye iyo ntambara ni kuki itigera irangira iguma ibandanya? Ntangurire kuri ambasaderi Fred Ngoga.
Murakoze kurutumira no kuduha ijambo. Nibaza yuko iyi ntambara igituma imaze igihe kirekire cyane rwose ni kumvo mu bwe nka zibiri. Iya mbere ni imvo iva ko udashaka ibihugu bikomakomeye kugira ngo iki kibazo gitoregwe inyishu. Ni ikibazo kimaze imyaka ndwi irenga kandi abantu birirwa barasemerera bavuga bati hakeneye ko haba ibihugu bibiri bibana kandi bikabana mu mahoro. Mugabo byaba bigorana kugira ngo babitorere inyishu. Harabuze kudashaka ibihugu bikomakomeye kugira ngo bishobore kuremera, niko navuga igihugu cya Israel no kuremera nabo muri Palestine kugira ngo bashobore kumvikana. Ikindi kigira kabiri ibibazo yuko gihambaye nuko abantu benshi bakunda kutabishyira ko imbu cyane. Mugabo ubirabye no ku isi hose nyine bimeze ni ikintu cyerekeye idini. Iyo hagiye mu idini mu bibazo ibintu biragorana kandi bigakomera. Rero urumva ni ibintu bigoye cyane rwose. Hanyuma rero ikindi kigira gatatu nuvuga yuko ari akarenganyo kahabaye mwese kumumenga ararenganye ugaca usanga rero ntibyoroshe ko abantu bumvikana. Mugabo nuvuga yuko baragerageje cyane rwose harabaye n'ibyo bumvikanye. Mugabo ubu hacihaza leta rero nuvuga yuko ari leta goye cyane rwose muri Israel igatuma rero bigorana. Hanyuma ni ukuvugisha n'ukuri no muri Palestine harabaye gucanamwo hariho ico gihe fata irongowe na Abu Mazen ariwe Muhammad Abbas hanyuma havuka za Hamas zirabiyonkora ko kandi nazo nyene zitorosha ibiganiro novuga yuko hariho ibintu byinshi byatumye ibintu bidatora umutwe.
Murakoze nawe Lumumba Ildefonse muvyo ariko aravuga Gateretse yavuze ko harimo ibintu byinshi ivyerekeye idini ivyerekeye kahise politike ivyerekeye ubwoko muri ako karere kubijanye n'idini nkaba ariko aratwumviza wowe wasigurira gatoyi igituma iryo dini rifite uruhara rukomeye muri iyo ntambara hagati ya Israel n'abanyapalestina.
Iby'idini bamwe urazi ko abanyapalestina benshi biganjijwemo cyane idini rya Islam hanyuma abanyisraeli nabo benshi bari mu idini ry'igiheburayo ariko hariho n'ayandi madini mato mato ahari ariko turetse icyo kibazo cy'amadini bien sûr usanga batabona ibintu icyo kimwe ariko ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubutaka abanyepalestini bavuga ko ari bo banyene hajya ahantu abanyisraeli nabo bakavuga ko hajya ahantu bahahawe n'imana imbere y'uko bangara ariko tugiye kuraba ikibazo nyamukuru ni bande banyene kariya karere ka Israeli na Palestine kariya karere katanguye kubamwo abo bita bakananeye abanyekanani hanyuma imana yemerera kariya karere urubyaro rwa Aburahamu urubyaro rwa Aburahamu rurasebarura hegukira ariko nabo barigera barangazwa ku mvo zo kutubaha imana imana irareka ko abaroma n'abandi babatera bakabangaza abanyepalestine barasuba barahagaruka aribo bakomoka ku ntuzenya benshi bavuga ko aribo bakomoka kuri bari abanyekanani ba kera hanyuma bamaze kugaruka abanyisraeli nibo basubiye kugaruka mu 1948 rero hari ikibazo ni abanyepalestine bavuga ngo ahantu hano ni wacu abanyisraeli bakavuga ati ni wacu kuko twahawe n'imana icyo nicyo kibazo gihari rero
pasadeur Fred Ngogara Teretse aravuze afatiye kubyerekeye idini ko izo mpande zibiri zihanganye muri kada karere zihitirira nkuko bari kuri babivuga kavuga ko muri iyo ntambara impande ziteraho zidadaza abari hagati na hagati bo kumvikana impande zo fashije kumvikana atari zubu nkuko ari kuri babivuga kubayoboye Israel cyangwa mu gwe Hamas witwa ko ari wo uri muri iyo ntambara ikomeye ku ruhande rw'abanyapalestina mu gihe izo mpande ziguma zidadaza atakumvikana kuri hagati iyo ntambara ubona izotahira
murakoze cyane gute ku mijambo nibaza yuko kiyote iraraje makenga n'iyi ntambara nkuno bankarorero tugwe nka Afrika nkatwe nka Afrika hariho ingaruka mu bya politiki nkuvuga yuko nk'uburabye nko ku mugabane wa Afrika si bose babyumva cyo kimwe ku cyo cyaduca Israel ariho bamwe bashigikiye leta ya Israel abandi bagashigikiye leta ya Palestine nkumva rero byashobora no kuducanishamo ku mugabane wa Afrika ikindi gira kabiri ni kubyerekeye umutekano umutekano urashobora no guhungabana muri Afrika nagenda bibutse yuko Afrika bugifatanye n'ibihugu byo muri kajya karere hanyuma kandi abantu bakabona yuko hariho idini imwe iri kuyatotezwa kandi ugasanga bigize n'ingaruka by'umutekano bibi cyane rwose muri Afrika ahantu babwira yuko ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika byamaze no gufata n'ingamba zo kugira ngo zishobore gukingira ingaruka mbi z'umutekano zaba ziba umva n'ikintu gikomakomeye kigira gatatu nacyo ni kubyerekeye ubutunzi nari rya Afurika yari yari imaze iminsi ifite ingorane zerekeye ibibazo by'igitoro urabye nko mu bihugu byinshi bya Afurika ibitoro byaraduze amaleta akishyiramo amafaranga yo kugira ngo agabanye ibiciro ubu rero byari byatewe n'intambara ya Ukraine ubu rero hagiyemo n'ibihinye byo muri kijya karere urabona yuko ni bishobora kubandanya bibara nabi amagwa asanga nabyo birateye n'ibihagarara muri Afurika mugabo muri rusange navuga yuko ikintu cya mbere nibaza cyoba cyaronekaye ku isi ni ukuntu mu cyongereza bita double standard gufata impande mu buryo butandukanye badasoneye amategeko mpuzamakungu yerekeye iby'intambara urabona uno munsi baravuga bati kurikiza amategeko y'iby'intambara ngaha hama ariko hageze ku bandi ukamenya ntibibaraba urumva rero nyaza yuko ibyo navyo nyine bizoteka kibi cyane cyane nko mu ishyirahamwe Nations Unies n'ahandi urumva rero ni ibibazo bikomakomeye aho tugiye mu bihe hari impande zibiri abazoba bashyigikiye abo muri Israel abazoba bashyigikiye abanyepalestine urumva rero se n'ingaruka ku mugabane wa Afurika cyane cyane
Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe ziriko zisaba Israel kubangira ku vyerekeye ibitero byo ku butaka by'inteko zacyo ziriko zitegurira kwinjira muri Gaza Amerika ikavuga ko Israel yo birabangiriye kugira ngo bashobore kubandanya baganira ku vyerekeye kurekura abantu bagizwe imbohe Ijo mubona Israel alibintu izo kumviriza ko izotega matwi America ndabaze Lumumba.
Burya ibivugwa muri politika ibivugwa n'abapolitisiye sibyo kumbure biba biko birarondegwa. Abanyisraeli hariho principe bafise ko umunyisraeli umwe yapfuye ategerezwa gupfa igihumbi cy'abamwishe. Twebwe rero turibaza yuko abanyisraeli bari mu gikorwa cyo kwihora, reka mvuge gusa cyo kwihora, ariko kandi biranashoboka yuko biriya bitero bya Hamas abasesenguzi benshi baravuga yuko birimo amahinyu. Mossad y'abanyisraeli bafise abatasi benshi ahantu hose, nta kuntu birya bitero kumbure bitari kumenyekana. Ikindi narumvise amakuru yuko ubutasi bwa Egiputa imbere yuko kiya gitero kiba babwiye abanyisraeli ko ari ibitero byimirije kuhaba. None byagenze gute kugira ngo babace mu byawe? Birashoboka nibyo, mugabo kenshi na kenshi intambara zikunze kuba habaye imbarutso. Biranashoboka ko hari ikindi kintu cyoba kiko kirarondegwa muri iyo ntambara ya Israel na Hamas. Kumbure reka turabe uko bizogenda. Mugabo jewe sinibaza ko ibyo abanyamerika bariko barasaba Israel izobyubahiriza, kuko hariho intumbero bafise kubwo gusambura Hamas cyanke kwigarura uburere bumwe bumwe bari bahaye Palestine hejuru ya bande do Gaza na Cisjordanie.
Murakoze. Ndi vuguruzwa Fiston ari ku murongo wa telefone watwumva.
Yego ndabumva cyane.
Uduteye akamuri he Fiston?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufite ikibazo baza batumire ikintu bishikiriza ubishikirize?
Yego mfite icyiyumviro, mfite n'ikibazo. Nashaka kugira mbaze se buriya nka turiya duce twa Gaza, se buriya Gaza zaguma mu biganza bya Hamas cyangwa se zahita yomekwa kuri Israel? Ikindi cyiyumviro njye na numva mfite ku ruhande rwanjye ni ukuvuga ngo ese iriya ntambara yakwiye kuduhangayikisha natwe nk'Abanyafurika? Twakwiye kuyitaho umwanya? Byakwiye kugenda gute mu gihe natwe muri Afurika dufite ibibazo byinshi nko muri Sudani y'Epfo abantu barimo barapfa ariko isi yanze kubyitaho cyangwa se babirengeje amaso? Hano hakurya mu baturanyi bacu hari ibibazo byinshi cyane bitandukanye, ariko isi ntago ishaka kubitekereza. Rebe ukuntu bariya bantu b'abatutsi babahohoterwa cyangwa se babimwa uburenganzira bw'icyumvire cya nkibaza nise ubu nkatwe nka Afurika twakwiye cyangwa se abaturage ba Afurika twakwiye gufata umwanya dutekereza bya Israel na Hamas cyangwa se n'ibindi n'ibindi? Ese twebwe ijwi ryacu ryari rizamuka gute kugira ngo n'ibihugu byacu nimba nka Sudani bari kuyisenya, niba Afurika nta kintu ishaka kugira ngo ibimenye, ahubwo bakita cyane ku bibazo byo mu mahanga kandi bo rimwe na rimwe afite n'ubushobozi bwo kubyikemurira? Icyo ni nk'icyumviro cyanjye, ariko nkongera nkanibaza ntise kuri biriya bice bizasubira kuri Palestina cyangwa se bizahita byomekwa kuri Israel burundu? Murakoze.
Ndabashimiye cyane. Mu mwishure ambasadeur Fred.
Murakoze cyane rwose, nako ndamwumviriza arafite ibibazo byiza cyane kandi bikomeye. Nagenda mvuge ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuvuga yuko iriya Hamas niyo iyobora Gaza. Hama ikibazo abenshi ariko baribaza n'umunsi bavuga bati none Israeli niyagenda igasenya Hamas ninde azoca arongora kajya kimwe kajya karere? Bico bigenda gute? Hariho ibyo bariko bariyumvira yuko hariho iby'ibihugu bibanyi by'Abarabu yoja hamwe kumburira akazana nk'inteko zigaca zija ngahonye zikaba zacungira umutekano umwanya Israeli izoba yavuyeyo, kuko Israeli ishaka kuja gusenya Hamas nibyo bashaka kuja gukora kimwe kajya karere. Mugabo nta wundi nyine abandi bantu ninde nzusha hayobora bizogenda gute? Hari ibibazo byinshi. Ikindi kigira kabiri nacyo ni uko mu banyepalestiniya muri bo nyine nta matora yahabaye kugira ngo batore inzego zabo, nibaze ko azogera aho bagomba kugira amatora kugira ngo abantu bitore imirongo zabo zizoba zibaserukira. Ubu unye baratwayaguritse bari mu bice byinshi kuko ntibumvikana ingene buyobora urwo rugamba rwo kwikukira. Ikindi nubabwira ni uko uko gutwara muri bo byaragizemo uruhare n'ibihugu bimwe bimwe na Israel yabigizemo uruhare nk'uko bamwe bahora babivuga, kugira ngo yibaza yuko ishoboye gukomeza Hamas hanyuma bagatuma fata yoba na Abu Mazen ariwe Muhammad Abbas bagatuma badakomera, yibaza yuko aribyo byorohera. Mugabo mu nyuma barabonye yuko baciye babyara isata. Hanyuma ikindi nacyo nagira mvuge kuri Afurika
ego muri Afrika twafite ingorane nyinshi kandi nibyo abantu benshi muri Afrika barasabye kuko urabona ko bapfunga kitahiwe muri Afrika cyo kimwe nk'uko itahije abandi umugabo nka se nk'abanyafrika ntibitubuza kuronka icyo tuvuze kuri bafite ntibitubuza kuronka icyo tuvuze kwa fisi kuko tubishaka tutabishaka bitubwira ko ingaruka rero si kubera ingorane yuko tuba dufite icyo tuvuga kuza ku isi kuko ibintu biba muri inzira rero barashaka hari ahantu urazi yuko navuga ko ari ubutakanyeranda kandi abantu bose b'abayisilamu uba abakristu n'ahantu abona ubutakanyeranda kandi ku bantu bemera mu mana n'ahantu ho kubaha cyane rwose urumva rero n'ikintu dukurikirana cyane rwose ntikibuze yuko tutitaho ibibazo byacu kuko natwe turafite ibiduhanze hari abavuga abantu batotegwa hakurya mu baturanyi hari uwavuze byo muri Sudani yepfo Sudani navuga no muri Sahel n'ahandi hose ni ukuri ngo bane zisinke mugabo bivuze ko tutafite icyo kuvuga kuko
murakoze dufite kandi Aste kana uratumva
ndabumva neza
uri he kana
ndi muri Congo Igoma
ufite ikibazo baza ikiyumviro ubishyikirize
ni ikibazo ndetse n'ikiyumviro nahera ku kiyumviro no munsi ku ntambara iri kurabera muri Israel no muri Gaza navuga yuko Amerika hajewe ndayagiriza yuko iri nyuma y'amakimbirane isi y'uno munsi iri kuranyuraho ushobora kwibaza igihugu nka Amerika n'ubuhangange bwabyo n'ubunararibonye bwacu ko gishobora kujya kugutangaza yuko Israel ifite ububasha bwo kuyihora ego amasira ko ikosa ariko amajambo Biden yatangaje ntiyarakwiye gutangazwa n'umuntu w'umwubaho ahubwo hanyuma ndaca nibaza inguvu za Roni ifite inguvu muri Afurika ese haraba hano muri Congo ibibera muri Congo bitandukanye n'ibibera muri Kene ibibera ngaho muri Hamasa aho muri Gaza ariko hano hari abasirikare bavuga ngo ubona ba MONUSCO ariko kuva numva Uburusiya bwatera Ukraine ntabwo Roni irahaguruka ivuga ati turarungitse ingabo uhagarara cyangwa gufasha igihugu kugira kigarukane umutekano ariko muri Afurika byabaye ikiringiro ry'abo bazungu mu buryo nako bidatahura ibyo isirimo hanyuma icyo nosaba nk'icyumviro cy'iwanjye Amerika kubera ko yabonye ko ikigwanisho cyayo ni dolari iryo dolari ryabo iyo hateye akavuyo riduza ibintu byose ibintu byose nk'uno munsi ahantu uhereye nta esansi iri kuratanga nta mazutu kubera iki icyitwaje n'intambara iri kurabera Isirayeli na Hamasi ibintu byaduze byose mbega akabazo yasigaje kwishwa nyine ni iki gikwiye gukorwa kugira ngo abanyafurika izi ngaruka ziriho ziraba mu ibyo bihugu by'uburengero n'uburasirazuba tw'abazungu ntitugireho ingaruka mu kwirwanaho mu by'ubutunzi na cyane cyane ko Afurika yose ikoresha idolari mu bintu iza gusuma hanze cyangwa mu bintu ikenera byose banishwe na cya Amerika ari dolari ryayigusha ndakimutumire icyabyiyumvira ko kugira twe ntibidushyikire ingaruka hanyuma Amerika yo ndayifata nka fara wa kera murakoze ishumviro cyanjye nicyo
ndabashimiye mu mwishu rero mumba
abagize ikibazo cyiza cyane nk'abanyafurika twari dukwiye gutorera inyishu mugabo ngira ndamwishuye mu majambo make cyane matoya kuko urabona iyo habaye ibibazo mu bihugu bya kure bikatugira ku kubera yuko twebwe tutatutikwije mu buryo bwa ekonomi mu buryo bw'ubutunzi twari dukwiye kugira umwimbu w'ibintu byose dukeneye ntituzerinze kuko mbega muri Afurika hari ibitoro hari ibihugu byinshi bifise ibitoro yimbwe nta kibazo cy'ibitoro twashobora kugira kubera ko umurimo wa Yenori yariho hari ibitoro byinshi biva kuko habaye ibibazo ibitoro bica bigora gushika hano bica biduza agaciro ariko ni kuki tutokwindira ibitoro duvise muri Afurika tugira umwimbo mu buryo bwose Afurika irasunze cyane ku buryo ishobora kwikwiza mu buryo bwose nyimba rero tudashoboye gukora ngo twikwize mu buryo bwo kwindira ibintu byose dukeneye intambara zizokorekera muri Ukraine na Burusiya naho muri Moyeno Israel Hamas izo kugira kwingaruka
yavuze ngo Amerika ngo uko abibona ngo iri nyuma ngo y'amakimbirane ariko arabakwize niko mubibona
ibyo ntibyo buraha kuko ugiye kuraba mbega Israel mu gushingwa yashyigikiwe nande yashyigikiwe n'abongereza n'abanyamerika kubera iki kubera bashaka ko Israel kiringira inyungu zabo mu bihugu bya Mwaheno rya sizikunzo mu Kirundi
akarere ko mu busenuko bwo hagati bwisi
yo bakoze kuri Israel abanyamerika bacha ba intervena ubwo nyene inyungu z'abanyamerika zikogwa ko nicyo gituma ubona iyo ukoze kuri Israel abanyamerika ntibashobora kwihanganira kuko haba hari inyungu nyinshi mu buryo bw'ubutunzi bwa Amerika bishobora guhunga abantu.
Murakoze. Teobar Hakizimana uri ku murongo uratwumva?
Ndabumva.
Uherereye he Hakizimana?
Mereye Nairobi muri Kenya.
Ikibazo cy'umviro ubishikirize.
Icyumviro nari mfite ni iki? Ikibazo dufite ni Afrika yacu itakwitunganyiriza ibibazo. Kuri ziriya ntambara iyo zibaye muri biriya bihugu, kenshi na kenshi bararwana bakagira inyungu, ariko twe gusanga ahanini biza bitugeraho ingaruka. Ikibazo nari mfite ni uko abategetsi ba Afrika bari bakwiye gushaka uburyo bishakamo ibisubizo, mu gihe ibibazo nka biriya intambara zibaye muri biriya bihugu, indushyireho ingaruka cyane. Ikindi kintu kiriho icyumviro ni ukubona buriya Amerika buriya uruhande ishobora guhagarara ko runaka rushobora guteza ibibazo cyangwa bigakemura ibibazo. Buriya nubwo iriya Hamas yari iteye muri Israeli ni ikosa n'ubugizi bwa nabi, ariko gukemura ikibazo ikindi kibazo ntabwo ari wo mu wari uhari, ari gushaka uburyo babikemura mu buryo bwa diplomasi bitarinze kugira ingaruka cyane ku buryo n'iyi migabane yacu ya Afurika n'ahandi henshi bitugeraho ibibazo. Cyumviro cyanjye rero cyari icyo.
Murakoze.
Murakoze.
Tubise kandi asari uratwumva?
Jewe icyo nagomba gushikiriza ni kujyanye nibwo ibyo mwavuze byerekeye intambara. Nibijyanye byerekeye n'intambara, tukaba muri Afurika tuguma tubona ibiciro biguma byiyongera nkubaho duherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Asha iri cyo ya esanse cyangwa amazutu bigeze ku 5,000 uno munsi ritoro rimwe. Nitumike intambara yatumye ibiciro by'amazutu byiyongera, kuko ingorane ziguma ziyongera buri munsi kuva intambara itangure. Nibyo twagomba gushyikiriza ibyumviro byacu.
Ndabashimiye. Ambasaderi Ngoga Gateretse wo kwishyura Hakizimana na Asari.
Ego babuze ibintu bikomakomeye kandi nibyo nk'icya mbere babuze bati mbega kweri ki Afurika ikimungunganya kugira ngo ibyo bihugu byose biguma biba ntibiduhitane. Nobabwira yuko nk'igihe intambara ya Ukraine yaba ubumwe bwa Afurika baricaye baravuga bati hari ibihugu 11 byo muri Afurika bifite igitoro, ati none ni kweri ki ibyo bihugu 11 bitoja hamwe ngo bishobore gufasha ibindi bihugu bisigaye byo muri Afurika? Uratukumugana n'Afurika dufise ibihugu bishika 55, hama akavuga bati ni gute tutoja hamwe ngo kugira ngo twikingire. Baca basanga muri ibihugu 11 ibihugu biratubiza petrol, mugabo iyo gutandaza barinda kwirunga hanze mu mahanga, urabibona. Baca basanga ni nk'igihugu nka 11 cyo bakibishoboye, umva baca basanga yuko ari kibazo. Ikindi nacyo ni kwigerekeye imfungurwa ikayishobora kugaburira isi yose, mugabo ngaho twiba turasaba imfungurwa abandi bantu. Rero nibaza yuko ariko aragera, nibaza ko no mu gihe cya covid nyine twabibonye abantu batwibuka mu banyuma, nibaza ko twikwiye kwiyungunganya tukiyubaka nk'abanyafurika, hanyuma tugatorera inyishu ku bibazo twe dufite twe n'abanyafurika. Imana yaduhaye byose nacyo itaduhaye, mugabo tuguma tuko turitsamburira ko iminsi yose dupfa ubutegetsi, dupfa bya moko, dupfa ibiki. Ibyo bintu twari dukwiye kubireka kugira ngo twiyungunganye tuje hamwe turabe yuko igihugu byose biza biraba tutabikemura. Iki kibazo nacyo turaba turavuga ati kiri biko yabera hariya muri Gaza na Israel n'ahandi, reka tubivuge mu by'ukuri ko biri harimo akarengane kadasubira kwitwa. Mu mwanya hazariho umuntu udahakwiye isi adafite uburenganzira bwo kwiyunga ngo yiyubake atore indongozi yishakiye, hazokoma ari intambara. Uno munsi ashobora gusenya Hamas, hazovuga izindi Hamas zishika 1,000. Uno munsi batabonye yuko ubuzima bw'umunyayisraeli n'ubuzima bw'umunyapalestiniya yuko byingana, hazovuka intambara. Ni nka twebwe muri Afurika twama twabibonye iminsi yose, kwibaza yuko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka bakayora, ibyo byama bitera uruhagarara. Rero harageze yuko kuri iyi si abantu batuje batekanye kandi babona kure bohaguruka kuvuga bati ibintu bikwiraba bigomba guhagarara. Kuko uno munsi umenga bahahambiye musaze kuri iyi si, kuko bumva gusa abantu bavuga ibyo guturira, ibyo konona, mugabo warondera bavuga igihugu bagasanga ni bake cyangwa baramuye cyangwa barumi. Ubwo rero nibaza ko hageze yuko abantu boja hamwe bakaraba ukuntu twiyubaka, kuko ni ukuri tugeze mu bihe bigoye. Mugabo iyo hari ibihe bigoye ishobora kujya mu kuzimu nk'uko dushobora kogorora. Murakoze.
Ego Asari yari yavuze ko aha tumbereye ngo ibiciro by'ibitoro ngo byiyongeye n'amazutu, uko iyo ntambara izomara igihe ikanashobora kubafisa makenga bashobora kuvuga kwishobora no gutandukira tundi turere mu buseruko bwo hagati bw'isi no hanze yaho nibintu abantu bwo kwitega ko ibyo bikiri bizotegereza kuduga
cyane gose ni nacyo gituma nari natanguye ndiko ndavuga yuko iki kibazo cyo muri Israel no muri Gaza ntikiraba gusa abantu bahariye muri cyaka rero kicura batwese kuko iyi ntambara ikabandanye nabitorera inyishu vuba n'ukuri bizotugora cyane gose amareta zenda kuduga ibiciro aduga ibiciro abantu bashagure abantu bashaguye bajye mu mabarabara hala uruhagarara n'ibyo navuze ni bicwa kutubira kingaruka zikomakomeye kandi n'uko twaye tumerewe nabi impeme itabije siko bimeze ndakubwiye yuko no munsi ndiko ndakuvugisha hariho nk'ibihugu nka cumi byaraye bivugije ibiciro by'ibitoro umva kingwane mu muri Congo ni Burundi byarabaye ngira ngo no mu Rwanda naho nyene Nigeria Gabon n'ubwo ibihugu bishaka cumi n'ibindi birenga bose bavugije ibiciro
murakoze mugihe harayo makenga kubitegereza ibintu ko iyo ntambara ishobora gukwiragira mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi nka Iran umushikiranganje ajeje imigenderanire ku munsi w'Imana yavuze ko Iran ngo itazoguma ireza amaboko ngo mu gihe Israel ibandanya gukora ibitero muri Gaza ngo ko ibintu bizavyo byose bishobora gushika umwanya wari wose ayo makenga Lumumba hamwe byoshika ntawo byifuza ntanwe byifuza kwiyongwana kwiragira ko ikwiragira hose niko izo ngaruka mwariko mbavuga zitera zikomera kurushiriza kubwanyu niki yacokogwa ntikwiragira
position ya Iran ndayumva kuko bariko baranavuga ndetse yuko Hezbollah ishobora kuguruza iyindi ntambara mu raruko bwa Israel kukurazi ko Hezbollah ikorera muri Liban kandi bashigikiwe na leta ya Iran. Iran irabishaka, irashaka iyo ntambara ko irashaka kontevena mugabo ashaka kwibuza ikintu kimwe jewe uko ndabibona mwibuke ko Iran ifitaniye cooperation na Barusiya mugabo kandi ugiye kuraba abanyisiraeli benshi bavuga nka 90% baje baturuka mu Burusiya mbega Putin arashobora gufasha Iran gutera Israel icyo ni kibazo abantu benshi bari kubaribaza bibaza yuko kubera abantu benshi baba Yahudi bagiye bava mu Burusiya ko ibyo Putin adashobora kubikora kandi Iran ntishobora gutera Israel kukwinjira mu ntambara na Israel itari kumwe n'abarusiya cyangwa abashinwa kuko abanyamerika bo burazi ko bamaze kwerekana bahagaze bari kumwe na Israel rero sinibaza ko muri kino gihe Iran ishobora gushyigikira Hezbollah bagatera Israel kubera iyo mvo nibyashika naho bishobotse ko Iran ifasha Hezbollah gutera ntuzenya Israel cyangwa igatera Israel yonyine bazoba bari kumwe n'Uburusiya bazoba bari kumwe n'abashinwa murumva rero izo cyo intambara iteye ubwoba izo kwinjiramo ibihugu byinshi uko niko jewe ndiko ndabibona ariko si niko ndabona ubu Iran izo kwinjira nibaza ko hazoba mu nzira za diplomasi bazoraba ukuntu bakarimo ibyo bintu nibaza ko ataragira ko iyo ntambara iza naho twebwe mu buryo bwa Bibiliya twiteze intambara yitwa Armageddon izitingira ibyo bihugu nibyo bavuga ko ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi murakoze
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Idrissa Bakungura twumva
ndamumva neza
duhamagaye mwiriwe
imerere yane Kigali mu Rwanda aje gushimira umuvandimwe watumiye ndabibarize utubazo dukeya nyine ni ukuvuga ngo urabona ko Israel ejo yarashi mu Misiri ho gisasi cyarayobye ihongera irasa no muri Libani gisasi na none ndibaza ngo n'umuryango wa Afurika urabona ko dufite ibihugu byinshi muri Afurika by'Abarabu nyine nta kuntu nyine mwakwegera nyine ibyo bihugu byombi nyine mukareba ukuntu mwabifasha umutekano ukagaruka nongera nkibaza kuri Iran bararamuka bagwanye na Israheli ndahita mbona ko aramatiyo menshi azana isansi na mazuti hirya no hino ntibashobora kugufunga aramatiyo isansi zikabura hirya no hino ku isi ndetse bikatugiraho n'ingaruka muri Afurika ko nari ikibazo nari ifite imbere
murakoze
yego murakoze
tuse na Shirakera Alfred uratwumva
yego ndabumva
uri he
ndi mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda
ikibazo cy'imviro
ikibazo biravugwa yuko iyi ntambara ishobora kuzakwira isi yose ndetse ikaba yaba n'intambara ya gatatu y'isi yose. Ese mubona bishoboka yuko ibyo bishobora kubaho byanyura mu zihe nzira kugira ngo bigende bityo? Murakoze.
Murakoze. Umwishyura ambasaderi Fred.
Murakoze cyane rwose. Ibi benshi bavuze twari twabigarutse ko nibaza yuko natwe muri Afurika imirango umuryango wo mu rwa Afurika waravuze aho uhagaze. Mwisanzwe iki kibazo cya Palestine muri Afurika kihari kuva ubumwe bwa Afurika bugiyeho. Banashaka n'igihe cyose abakuru b'ibihugu bahuriye ngaha muri Afurika bahuriye i Addis Abeba baratumira umukuru wa Palestine Mahmoud Abbas Admiral Abu Mazen akaza akanashikiza n'ijambo ati kubera iki kuko mu bihugu byinshi bya Afurika babona umenga ikibazo cya Palestine ni ikibazo cyo kwibohora kandi gisa n'ibibazo byo kwibohora abanyafurika benshi baciyemo. Rero bamwe babishyigikira mugabo ibihugu bindi byinshi muri Afurika nabyo byafitanye imigendere na Israel. Rero iyo hari amaleta muri Israel ari amaleta navuga yuko atari leta z'intagondwa kenshi barashika bakumvikana bakagira intambwe bagezekwa. Mugabo imbonane twagize ubuhunye ni uko uno munsi muri leta ya Israel hariho abantu navuga ko afite ibyiyumviro by'abayisilamu ibibazo yuko aribo bonyine bagomba kubaho ku isi kandi bibazo ko bonyine bagomba kubaho muri Israel kandi ugasanga n'ibintu biduteye ingorane nyinshi n'abanyamerika biranabagora cyane rwose kubabwisha ku byerekeye Iran nanjye mwaza ko mubuze n'abandi ibibazo yuko burya intambara abantu bose barayivuga mugabo nabo bayiteguye gute umunsi bakwitanye ntawe umenya ibivamo mubona naho ariko arategura ngo bazogenda gukwinjira ngo bizagaza n'ibintu byose ntawe uzi ikizovamo ntawe uzi ko batazopfisha abantu benshi ntawe ubizi rero ikize no kurondera amahoro kandi nagira mbereze ngaha kuri kunagira mbuge nagira mbuge yuko ubuzima bw'umuntu wese ikiremwa cy'imana uba umwirabure w'umuzungu w'umukatolika w'umuyisilamu uba ubwoko ntumba ziyo ari zo zose ubuzima bw'umuntu ni ikintu gihambaye cyane gusa kandi n'ikintu cyo gusomera njye kimbabaza gusubiza isaha sintahura ukuntu umuntu ashobora kubabazwa nuko hapfuye abanyayisiraheli hanyuma ariko ntababazwe yuko hapfuye n'abanyapalestina. Umuntu ari muzima mu bisanzwe yibazwa n'uko hapfuye abanyezina akabazwe n'abanyapalestina kuko izo nzira akarengane zaguye mu bintu batashatse. Rero kubona yuko gushika n'isaha urabye nko ku mbuga nkoranyambaga abantu baratukana bagaharira ati bose agashigikirwa agashinja ubundi mugabo abantu ariko apfa ni abana n'ibibondo urabibona. Rero biragoye kumva ingene abantu bamaze iminsi basigaye biyumvira mugabo navuga yuko kudasonera ubuzima bw'umuntu nibyo biri intandaro y'intambara kurusha ibi byose.
Izo na shaka mbaze Ildefonse Lumumba igihe hose habaye ingwano zose zabaye ku isi abahasize ubuzima wasanga abasivili atacyo bazira bikaba no muri Afurika niko bimeze ko na Afurika iri muri izo bice byo ku isi aho hari amatata atandukanye byibonekeje ko abasivili aribo bahasiga ubuzima kurushiriza muri iki gihe abantu bakaba ariko barasinzikara muri Israel na Gaza. Ni ikihe mubona cyokorwa Israel ikavuga ko izokora ibishoboka byose mu gihe iri gutera amabombe muri Gaza ikirinda kwica abasivili naho ivuga ko mu ngwano zose hari ababigwamwo? Ni iki mubona cyokorwa kugira ngo izo mpande ziko zitana mu mitwe Israel na Hamas bagerageze kubahiriza ayo mategeko mpuzamakungu bareke gusinzikaza birengeje abanyagihugu?
Ikintu cyo kogwa ni kimwe gusa, iyo abantu batazi ko inosi hari uwayiremye kandi hari amategeko yashinze ngo bayubahirize ibyo bintu bizogorana kuko jewe nk'umuntu yemera Bibiliya hariho amategeko Imana yatanze ajyanye n'intambara. Kirazira kurasa umuntu ariko araguhunga, kirazira kwica umuntu wafashe, hariho amategeko y'intambara abantu bategerezwa kubahiriza. Nanaswe rero kwica umugore n'umwana n'umusivile, abantu bari barekuriwe kwicana kurasana bari abasirikare ingabo. Kirazira kwica umuntu uzenya umusivile n'umusirikare muriko muragwana wamaze kumufata, kirazira kumwica, kirazira no kumwica kumurasa igihe ariko araguhunga. Hariho amategeko rero Imana yashyizeho dukwiye kugaruka ko tukayubahiriza. Iyo tuyubahirije aradukingira kandi agakingira n'abandi. Rero icyokorwa mbona kimwe, abantu biragaragara ko cyane cyane iyo abantu baraba inyungu zabo ataraba inyungu z'abandi, ibyo bizogorana. Sindaguhenda, sindiko ndabibona igihe abantu batugaruka ku ijambo ry'Imana ngo bubahe Imana, bubahe n'ubuzima bw'abantu nk'uko Imana ibiduteye, nk'uko ambasaderi yabivuze, ibyo bintu bizogorana.
Ku mirongo ya telefone dufite Nsabimana Alphonse Gikuce, uratwumva? Uratwumva Nsabimana?
Ndabumva cyane.
Uduhamagaye uri he Nsabimana?
Nerere
muri Uganda mu karere ka Gasuru.
Ufite ikibazo bazaba tumire cyumvira shikirize ubishikirize. Ambassador Fred, wakwishura ikibazo cyashikirijwe?
Oya cyane gute ahubwo nagenda mushikire gute kuko mu byukuri n'ibyo bivugisha byose nta ntambara n'imwe muri kibazo byose biherera mu biganda. Twama twivuga iminsi yose mugabo tuzi gituma batatabyumva ibyo bigize. N'izi ntambara zikuzira no muri Afrika zose zizohera mu biganda. Rero abantu icyo bakora ni uko boreka kudutesha umwanya no kwica ubuzima no kwica abantu bakicarana kuko intambara zose zigera mu biganda. N'ubu rero n'iyi ntambara nayo nyine zigera mu biganiro kandi nibaza yuko ahubwo n'ubutwa tugeze aho tugeze uno munsi ni uko abari batanga ibiganiro nibariye hirya bagira nko kumenga ibibazo byose byakemutse kumbe ibibazo ntibyakemutse turacyafite ingorane. Rero ibibazo byose biherwa mu biganiro.
Mwavuze kugenera amatata amaze igihe kirekire hagati y'abanyapalestina na Israel kandi aguma abandanya aguma ahitana n'abantu benshi. Ku bwanyu Lumumba, ni iyihe nyishu mushobora kubona inyishu yorama yotogwa kugira ngo ibyo bibazo bihagarare hagati y'izo mpande zibiri?
Jyewe nk'umuntu akurikirana ibintu by'ubuhanuzi kandi akemera ubuhanuzi Imana yatanze kuri Israel no ku isi muri rusange, yaravuze ngo mu bihe bya nyuma hazoba intambara, hazoba de catastrophe naturelle, hazoba ibintu bibi. Ibyo bizoba ari ibimenyetso byegereje umuzo wa Yesu Kristo. Ikindi Yesu Kristo ntazogaruka igihe urusengero rwa Salomoni rwasambuwe rutaruba. Aho rwari ruri niho hari moske abapalestiniye bubatse. Rero hariho rero kronoloji itanye ibihe Imana yagenye. Nabwe ko Imana yavuze ko azoba ari intambara zozihagarika. Iyo niyo pozisiyo yanje nk'umukristu yemera ikijambo ry'Imana rivuga icyo Imana yavuze. Intambara ya Palestine na Israel cyangwa Abarabu na Israel simbona ko zizohagarara, zizohagarara igihe Yesu Kristo azogaruka hano ku isi kuganza imyaka igihumbi. Murakoze.
Kuba impande ziko zitana mu mitwe mu karere ko musoye ko bwa hagati bw'isi hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Kuba amakuru atangwa kubiriko biraba muri iki gihe atandukanye kuri izo mpande zitana mu mitwe kaba bitoroshe kuronka amakuru yigenga. Si kibazo gikomeye na cyane cyane ubu amakuru akwiragira n'urukuru kuru n'ibihuha ku mbuga nkurukana bwo.
Ni ikibazo gikomeye kandi byanumvikana kwera yuko nkuko mubizi bugi intambara igwana ku rubuga mugabo unye muri imyaka igwana n'ahandi mu kwiga propaganda mwese agashaka kugurisha ibyiwe. Ni kibazo kandi nibaza yuko mu mwanya azoba ariho izi mbuga nkurukanya bumenyi bizokwamaho, ahubwo igihambaye ni uko abantu bomenya aho bajya gukura amakuru y'ukuri. Byariho nk'ibyo ntakiraba kuko birabye bivuga uti ibintu ni propagande. Kandi rero twese turazi yuko ibihugu bikomakomeye bishigikiye Israel birafite ukuntu bikontora ibinyamakuru, hakaba n'ibindi bishigikiye abanyapalestina nabo nyine bigashaka gukontora ibinyamakuru bimwe bimwe. Urumva ni ikintu kigoye kandi muri intambara gusa ni mu ntambara zose. Kuba wagiye imbuga ngurukanya bumenyi cyangwa nkoranyambaga uko babyita bisigaye bigoye cyane gusa kumenya ukuri no kutari ukuri mu bihe by'intambara, kuko umuntu wese arabesha akabwira ishakiye.
Murakoze. Ama uratwumva?
Ndabumva jana kwijana.
Uduteka muri he Ama?
Ndi Nairobi.
Ufite ikibazo waza icyumviro ubibaze?
Ego, nje nasa kuba ikibazo kimwe habuziki kugira iyo ntambara hagati ya Hamas na Israeli hagarare, kandi uriko araba iriko yonona ibintu byinshi, iriko yonona inyubako, iriko yica abana batoyi, uriko araba hariho abana batoyi bo muri Palestine Gaza bariko barapfa, hariho abanyamakuru barenga 15 bamaze gupfira muri iyo ntambara. Uriko araba hamaze kononekara ibintu byinshi
byinshi abamaze gupfa ntawo baharura Israel yabuze 1800 Palestine imaze kuraha abantu 4000 nimba nkihenze none ntibongerageza uburyo Amerika ko mbona yashyizemo ingufu yose kugira ashobore kuba ibiganiro nakuntu Amerika yofata igashyira mu minwe cyane cyane ibiganiro reka kuguma itanga ibigwano kerebwa Israel bagashyira imbere cyane cyane ibiganiro kugira amahoro asangure kuboneka kuko nta kiza cy'intambara na kimwe ke mbona Israel n'ibifite ingufu kurusha Hamas ariko bongerageza uburyo bwose yashaka kugira impuhwe z'abanyagihugu kugira umutekano usubire ugaruke hama bakoze ibyo baraho muri Hamas bakurikiranwe n'ubutungane. Murakoze cyane.
Ndabashimiye murakoze yari Alma.
Ndabashimiye cyane.
Murakoze. Samuel watumva?
Ko ndabumva.
Mu kibazo cy'icyumviro mu bishikize n'ingoga?
Ikibazo nibaza nibaza impamvu uriya mutwe Hamas wafashe umwanzuro wo gutera Israel kuri iri atariki. Sono nibaza ikindi kibazo kimwe nibaza impamvu nanone niba nta wundi muntu cyangwa se urundi ruhande rw'igihugu runaka rufitemo inyungu cyangwa se rufitemo uruhare rwaba rwarabigizemo kugira ngo Hamas ishobore gushotora Israel cyangwa se inabitegure noneho ku rundi ruhande Israel nayo ikaba ifite abayiri inyuma batumye bayibwira bakigenda kubita umwanzi kandi kubita utababarira n'ingufu zose nk'aho bakababwiye bati ibintu ntabwo ari byo murebe ukundi kintu mwabwenza hanyuma mubashe gukemura ikibazo. Ntekereza ko ukurikije ukuntu ibintu byatangiye n'aho bigeze ubungubu kagarubiro kuko ibirwanisho barimo barabyegeranya intwaro ziremereye barimo barazikoresha kandi bigasanga biragira ikibazo abasivile cyane cyane kuko imibare iri kugenda yigaragaza. Njyewe nibazaga nimba hari igisubizo cyaboneka ibyo ngibyo byo gutana mu mitwe bakabishyira.
Murakoze.
Yego.
Mwishure muri make Lumumba.
Ikibazo gihari ariko kiratuma ya kibazo kidakorerwa inyishu cy'intambara hagati ya Hamas na Israel. Ikibazo abanyisiraeli bavuga ngo hariho ubutaka Imana yaduhaye dutegerezwa gutwara bwose. Hamas nayo n'abapalestiniya bakavuga ngo mwaje kudutera ku butaka bwacu. Bamwe bose rero abanyisiraeli ni bakavuga ati dutegerezwa kugira ingugu zose bari abantu tukabomora. Hamas nayo ikavuga ati ikibazo rero kiri ngaho. Erega abantu yaba bari bafite umutima wo gusangira ibyo bafite isiragutse. Hari ahantu buhabana mu mahoro bakaba mu mahoro bagatangira ibihari ariko umwe wese agomba kwigungira ko igihe rero wakiri abatware abategetsi abarongozi b'abandi babona ko ibintu byose bitegerezwa kuba ibyabo ikibazo kizoba gihari. Rero jyewe sindiko ndabona navuze nti sindiko ndabona urabye abatware b'abapalestiniya n'abatware b'isirayeli n'ababashyigikiye ndabona n'ibyo bintu ko birashobora kuzoronka agahengo gakeya ariko intambara zirahari. Urakoze.
Ndabashimiye. Imbere ko turangiza na Ngoma Mbazi ambasaderi Frere Ngoga gateretse ku bijyanye n'ibihugu byo muri Afurika mwavuze ko ibiba muri kajya karere bigira ingaruka hose na Afurika. Mwavuze ko Afurika itari na kure ya kajya karere ku museko bwo hagati bw'isi. Hari ibihugu byo muri Afurika nka Afurika y'Epfo yashikirije icyumviro cyo guhuza impande zitana mu mitwe yamara ibihugu nka Israel na Amerika byiyumvira ko Afurika y'Epfo ihengamye ku Banyapalestina no mu guha Hamas. Ariko Afurika y'Epfo iravuga ko idashigikiye ibyo Hamas ikora mu gashigikiye Abanyapalestina n'ibyifuzo byabo byo kwishyira no kwiza. Ubumwe bwa Afurika buhagaze he kuri icyo kibazo? Icyo cyumviro cya Afurika y'Epfo ni cyumviro cyo gushigikira muri make.
Murakoze cyane rwose. Nari natangiye kubabwira yuko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ikibazo ari ikibazo gikurikirana kuva kera. Bivuye yuko ibibazo by'abanyapalestiniya abanyafurika benshi babibona nk'ukumenya n'ibibazo byabo. Twe rero twarashikirije amajambo kubyerekeye iyi ntambara y'ikiraba kuvuga yuko inyishu kuri iki kibazo ari amaleta ibihugu bibiri bibana hafi na hafi kandi bikabana mu mahoro. Ibyo onye twarabishyikirije tuzabudubana tubishyikiriza. Hariho abandi babibona ukundi muri Afurika urabona na kurusha ibihugu 55 bihuza bose mugabo muri rusange naza ko duhujije. Ikindi kintu nagomba kuvuga kandi nyina ngo nicyo nshumereza ko nagomba kwanza guhoza abanyeshuri n'abuze babo ku itariki ndwi z'ukwezi kwa cumi. Burya bwicanyi bwabaye ni ubwicanyi mubabazi uwo ari we wese kandi yazeye ko abantu botabura yuko Hamas abanyapalestiniya Hamas ni umugwi umwe mu migwi myinshi hari kandi yakoze ibara rero mushobora kuvugira abanye Palestina ibibondo bikoze bicwa n'amabombe utabanje kwemera yuko n'abanyayizere babuze bapfishije mugabo tubaje gukomeza tukiri inguvu ziko zirakoreshwa uburyo bikorera koreshwa bugara amazi bavuga ifungurwa n'urundi rwego kandi n'ibintu twese wari ukwiye gutera ibyatsi kuko niho nyabwoko babyina batabyena ariko bisa hanyuma rero twebwe tugaruka ku cyatsi nyine mu mwanya ubuzima bwa kimwe muntu budasomewe ahariho hose hajya kumara amatasi
murakoze cyane ndabashimiye nshimire abatumire ambassadeur Fred Ngogabe Katerese muhanuzi wa komisiyo y'ugwego bw'umuryango w'umwe bwa Afrika rujejwe amahoro n'umutekano ari ya Addis Abeba kumugwa mukuru wa Ethiopia na Lumumba Ildefonso mumenyesha butumwa kongera akaba akurikiranira hafi zerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi abatumire rero ndabashimiye nshimire namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika n'ikiganiro muri sanga bashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika ndabifurije ibihe byiza mu kurindira ibiganiro byacu biri imbere mugire amahoro n'umugoroba mwiza.
yabai ikubito chacho radio ya Amerika yabai ikubito chacho radio ya Amerika yo yabai ikubito chacho
ya Jini kemuri zisha baroni babo jane jane brise jane
yo ni wetu
making more money ijyo kurukundo rutakibaho namahombu namahombu ngone gache gache akasigaye ngone gache gache okay mse kamere barura karura natakarura tukamire No, no,
mora uenda ele tabu ozerire ora senchuti anje ora kubona uri na sora sowanyu ora ndo kujani wachu uri na sora sowanyu ora ndo kujani wachu ora semwiza wanje ora ora nima yumugamba yipima nibatere ora kanyana kiburundi kinkina bagachura ora kanyana kiburundi kinkina bagachura ora semwiza wanje ora senchuti yanje waje mani chanye yindi iteze ibiganza niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka ora semwiza wanje ora senchuti yanje
up the earth, you light up my life, the only one I ever see with a smile so bright, and just yesterday, you came around my way, you changed my horse in ways, with your astonishing beauty, oh, you couldn't make a brother sing, no ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African. Hey, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, la, ooh, la, out of family.
Zion. You stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. No one I cannot take your place, I cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile, make me float like a boat upon the night. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go tingling, darling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African thing. You are my African queen, and I know, oh yes, I know. You are my African queen, and I know. See, I know what I am feeling in my heart and in my soul.